zam birasa mirana. Amakuru na Francine Kanyanya.
Ndabara mukije mwese kaze muri amakuru yo kuri wa 2026 ukwezi kwa 12 2020. Mu buhinga bw'ivyuma hari Josephine Nduwimana ingingo zigize aya makuru. Igitero cy'abitwaje ibigwanisho carahitanye ejo abasoda batatu b'Abarundi gikomeretsa uwundi umwe mu nteko ziri kugarukana amahoro muri Centrafrica. Muraya makuru kandi murumva ingene yabajejwe intwaro muri komine Rumonge mu munuko bw'igihugu bahagurukiye abadandaza bikitse mu kiza bakaduza ibiciro kubera iminsi mikuru iheze umwaka. Abemera Kristu baraye bahimbaje umunsi mukuru wa Noel mu kigabane ku isoko cyo kuri wa gatandatu kitubwira ingene abarundi bahungiye mu gisagara cya Kigali mu Rwanda bawuhimbaje.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Uhagarariye amakuru ni Parfait Mudasigana. Abasirikare batatu b'u Burundi mubagiye kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrique ku rwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU bari mu rwego rwa MINUSCA baraye baguye mu gitero cy'imigwi yitwaje ibigwanisho muri ico gihugu. Uwundi umwe arakomereka. Igitero cabaye imbere y'umutaga kuri uyu wa gatanu ku kirindiro cy'Ekoa kiri mu buraruko bw'ico gihugu ku birometero 253 uvuye ku mugwa mukuru Bangi. Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa n'amasoko ahadi Inzamba gateka kawe mu basirikare b'Abarundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrique ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakongoni urwego MINUSCA mu mpunyapfunyo y'Igifaransa. Bamenyesha ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu uheze abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Centrafrique mu gace bita Dakoa kari ku birometero 253 uvuye ku mugwa mukuru Bangi katewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ayo makuru nyine akavuga ko abasirikare batatu b'Abarundi bahasize ubuzima, umwe akaba ari igisongerezi cy'intwazangabo afite ipete rya ajudan major, akaba yarasanzwe kandi akora n'akazi k'ubuvuzi mu ikompanyi yo muri kontenje ya gatandatu y'Abarundi ya MINUSCA. Abandi babiri bahasize ubuzima akaba ari abakaporala chef, umwe akaba yari n'umudereva w'imodokari. Muri izo ntambara igisirikare cy'igihugu cya Centrafrique kikaba nacyo nyine cyahatakarije umusirikare. Umwe mu barobere bari bateye akaba yarafashwe cyo kimwe nk'izo zitatu zabo nk'uko amakuru ava aho nyine muri Centrafrique abandanya abyemeza. Izindi ntambara zaravuzwe kandi inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatanu ahitwa Sibut kilometero 182 uvuye Ibangi ku mugwa mukuru w'igihugu cya Centrafrique ahasanzwe hari ibiro bikuru bya kontenja y'Abarundi muri ico gihugu cya Centrafrique. Amakuru nyine atangwa n'amasoko ya radio Inzamba gateka kawe mu basirikare b'Abarundi bari muri kontenja ya MINUSCA akavuga ko ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi atanumwe yahasize ubuzima, ariko ico bikoze batatu mu baroberi bari babateye barahasize ubuzima, uwundi nawe arafatwa. Igisirikare cy'u Burundi cyarafashe kandi amapikipiki atatu abaroberi bakoresha mu kwiyunguruza. Barafashe kandi inkozi ibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov aka 47, amagrenade ane atezwa inkoho, iradio Motorola ikiri shasha, inkoho yo mu bwoko bwa pistole n'ibikono byuzuye amasasu. Abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Centrafrique kuva mu mwaka w'2014. Ubwa mbere bari bagiye muri ico gihugu mu rwego rw'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika MISCA. Inyuma y'amezi make gusa ingabo za MISCA zaciye zigomborwa n'ingabo za MINUSCA z'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungoni. U Burundi bukaba burungika muri ico gihugu ikontenja igizwe n'ibatayimwe y'abasirikare. Muri ico gihugu abasirikare b'u Burundi bakaba bavuga ko ata basirikare bahasiga ubuzima cyane bagereranije n'abasiga ubuzima mu gihugu cya Somalia, aho inteko z'u Burundi ziri muri ico gihugu cya Somalia kuva mu mwaka w'2007.
Kubijanye n'urufu rw'abasirikare b'Abarundi, umunyamabanga mukuru wa ONU mu itangazo ryasohotse kuri ico gitero arahoza ababuze na leta y'u Burundi agasaba abategetsi ba Centrafrique ko hoba amatohoza kugira ngo abagize ibyo bitero bahanwe. Abadandaza b'inyama babiri bahagaritswe barafungwa kuri uyu wa gatanu ni muri zone Minago komine intara ya Rumonge na bamwe mu bacuruza ibinyobwa bya Brarudi bahanishijwe ihadabu iyo ngingo ikaba yafashwe n'abajejwe intwaro ku rwego rwa komine bagiriza bahanwe kuba barikitse mu kiza bakaduza ibiciro nk'uko makuru ava mu Rumonge abivuga Oso Prosper Ndisabira.
Kuri uyu wa gatanu niho abo bagabo babiri bafatwa n'igipolisi ku itegeko rya musitantere wa komine Rumonge. Amakuru avaho mu Minago akavuga ko uko ari babiri bari basanzwe bakora umwuga wo kudandaza inyama aho ku isoko ya Minago. Ubwinshi bw'abazigura bagomba guhimbaza umunsi mukuru wa Noeli nizo byatumye baduza ibiciro nk'uko amakuru avaho mu Minago abivuga. Ikiro cy'inyama bakaba bakigurisha 13,000 mu gihe kitategerezwa kurenza 8,000 nk'uko ayo makuru abandanya abivuga. Abanyagihugu ngo baratabaje umukuru wa zone Minago Elia Rusoya ntiyagira icyo afasha kugira ngo ibyo bihagarare. Bamwe bakamwagiriza kuba yari yafumbatishijwe n'abo badandaza b'inyama kugira ngo ntihagire icyo abagira. Abanyagihugu bahavuye bikora kuri musitantere wa komine Rumonge Jeremy Bizimana. Ahashitse yaciye atanga itegeko yo guhagarika no kujyana mu gasho abo badandaza b'inyama. Hampande yabo hari abandi batatu bakora mu bunywero aho nyene muri zone Minago baciwe amande y'50,000 umwe wese bagirizwa nabo kuba bari badugije igiciro cy'ibinyobwa bya Brarudi. Aho icupa rimwe ry'ikinyobwa cya Amstel bakaba barigurisha amafaranga 2,500 mu gihe ikiguzi kizwi ari 1,800. Ikiyeri abo badandaza bakaba bafatanywe itonga bariko bakigurisha 1,800 mu gihe yategerezwa kuba ari 1,500 atarenga. Abo bahagaritswe bakaba bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge nk'uko amakuru avaho nyene abandanya bimenyesha. Abanyagihugu bagasaba ko bohanwa bimwe by'akarorero kugira ngo nabandi bavavanure n'ingeso yo kwidugiriza ibiciro bikandamiza umunyagihugu afisa mikoro make. Urongoye zone Minago Elia Rusoya nitwashoboye kumuronka ngo tumubaze kuvyo bamwagiriza.
Uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus. Ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus, no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye, kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo, kwitaho abamaze kwandura, gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye, gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus, kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa.
Akona akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Nkuko byama bigenda ku minsi ya gatandatu turabashikiriza igabane ku isoko icuno munsi kitubwire ngene abarundi bahungiye mu gisagara cha Kigali mu Rwanda bahimbaje munsi mukuru wa Noel wahimbajwe kuri wa gatanu tariki 25 tugishikirizwa na Thierry Bigirindavye.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Noeli usanga ari umunsi mukuru abakristo bahimbaza ivuka rya Yezu bafata ko ari Imana yigize umuntu akaza ku isi. Turetse kujya mu misa ni umunsi abatari bake bagira uwo gusangira n'inshuti n'abagenzi, na cyane cyane bakanezereza abana mu kubaha ibifungurwa n'ibinyobwa byiza, mu kubaha utuganuke, mu kubagurira impuzu nshasha n'ibindi. Noeli y'uno mwaka ishitse ariko mu gihe isi yugarijwe n'ikiza cya corona. Ibihugu bitari bike harimo n'igihugu cy'u Rwanda byarafashe ingingo zibuza abantu guhura ngo bagire iminsi mikuru nk'uko byahora. None abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bahimbaje gute umunsi mukuru wa Noeli? Ku isoko yo kuba 23 Kigarama umwaka 2020 tubashikana mu muryango w'Umurundi yahungiye mu gisagara cya Kigali, aho uwo mubyeyi w'abana bane ariko asangira Noeli n'ibibondo byiwe. Kiri birinda by'ingenda kibashikirize kaze
kandarawa heza kira yesa
kunda wada mukuru wa Noeli ngeza 6 n'igice z'umutaga mu rugo kwa nifasha na Dine umupasoni w'abana bane. mukuru afite imyaka 6 mutoya nawe akagira imyaka 2 abana bariko baranywa ifanta mama wabo nawe abaganiriza bacishamwe baririmba uturirimbo twa Noeli Nadine ni murundi kazi yahungiye mu gisagara ca Kigali mu karere ka Kicukiro mu murongo wa Niboye neza na neza mu mudugudu wa Taba akikujwe n'ibondo byiwe afite akanya mu neza kagaragara ariko guhimbaza Noeli sico kimurabishinga nkuko bitwiganira
Noeli hari gihegera ntumenye nuko yageze bivanye n'ibi bihe by'ubuhungiro turimo tugasanga twumva abantu batubarira ati Noeli nziza ugakanguka kuko nahiza ataca bibi kumare bikure ushobora gukora kirenze ariko nene umuntu arashima Imana kuba turahantu tuguwe neza dusa umutekano atakintu wicura ukajyama ugasinzira nico gituma wumva utekana mu mutima ukumva kunezerewe imbere yuko hatarigiriza cha corona twararyoherwa nyina tukajana abana gusenga nubwo tutaba twishimye nkuko twahora turi mu gihugu wacu mu Burundi umunsi mukuru wa Noeli wari umunsi mukuru ukomeye cyane cyane ku bana twebwe twaba dufise ubuzima papa w'abana gakora nanje nkaba nkora dufise amafaranga uwo munsi mukuru rero kubera tuzi ko ari uw'abana abana bategerezwa kwambara impuzu nshasha twabagurira ibirato twakabagurira amafana ikintu cyose bifuza nyine bakumva uwo munsi mukuru wa Noeli ko ari wawe natwe tukishimana nabo tukanezerwa inshuti dufise zifise abana tukabatumira cyangwa nabo bakadutumira nyine umunsi mukuru tukawuhimbaza cyane
naho Nadine yamaze kwakira ubuzima arimwo abana bwe bobo baracari bato baba bifuza ko bakorerwa ibyo babona mu bandi bana baba abo bigana cyangwa abo babana iyo rero basabye ababyeyi ibyo batari buronke biratuma ababyeyi bagira agahinda ku mutima
uyu mukuru we waravuga ati ko mbona abana bandi babaguriye utuntu bambara mu mutwe twa Père Noël babagiriye iminsi mukuru papa kubera iki wewe utabidukoreye nyine aragerageza agasigura cyane cyane babaza papa wabo Jehova wabona nyine umwenga ndiwo mu rugo amafaranga nyine nta nayo nabona ariko papa wabo bamukarira nk'abo bana tubana hafi bakaraba uko nako iminsi mikuru ikirabo seko wowe utabidukoreye nyine akabagerageza kubasigurira ibyuko ataronka amafaranga canke ari mu buhungiro canke iki ivyo ntibabitahura rero biramugora kwishura ico kintu rero nk'umuvyeyi kirakubabaza cyane ubundi twebyo biba biri bisanzwe bya Noeli n'ibiki nk'abantu bakuze abana nibo baruhisha mu mutima nibo bamenya amakuru gusumba twebwe akatubwira ati se ko mutabidukorera butugure nk'ibyo abana nyene babagurira munyuma arabasigurira yavuga ati Imana yo mwijuru izobiduha turiko turabirondera dusenga ati se ko mbona wowe usenga Imana kuri kutabigu nyene tuguma mwivyo bibazo bidahera nyene ivyo bibazo n'ivyo umuntu aca bituma nyene nawe udatuza mu mutima gutekane
Nadine nifasha ahantu abandi babyeyi batangiye ingorane zo mu buhungiro kutaje baratesagura duke bafise ngo bagire iminsi mikuru ahubwo baze barasigurira abana babo ibihe bidasanzwe barimwo
Jemanuro no baha mu bisanzwe ni jambo y'Imana bavuga ngo mutungwe nibyo mufise wewe waronsa ko gafanta utana karose urabumvisha ko bidakunda byento nawe jo Imana ejo bagirira neza ukabibaha ukababwira kuko ushobora kugira ngo ugomba kugira nk'ibyo abandi bagize ufite nk'ibihumbi 2000 ushahugura kawunga ibiro nka 2000 canke kibakajya ejo nahijya ejo ushahugira ibyo abandi bagize ngo ni Noeli Noeli by'ukuri Noeli turayikunda ariko turi muri makondisiyo nk'aya no kwihangana umuntu akarifungura ibyo yaronse hanyuma abana umuntu akazarabumvisha nubwo bigoye pe ariko nta n'uwoca aja mu gakuku kabandi bidakunda ahubwo ni kubumbwa n'ibyo dufise ico waronse akabicufungura
Noeli n'umutsi
Uwo mujyango cyo kimwe n'indi itari mike y'abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yahimbaje Noeli mu bihe bitoroshe ubukene basanganywe kubera benshi batagira ubuzi hamwe n'ikiza cya corona cyatumye bidakunda ko bashobora kujana abana mu misa cyangwa ngo basohoke bajye guhura n'abandi bana b'inshuti n'abagenzi ibyo niyo byatumye iyi Noeli y'umwaka w'2020 itamera nk'izindi aha kandi naho kigali ku isoko cyo kuri uno munsi kigarukiye Thierry Bigirinda nje nako ndakibashikiriza ndabike banuye.
Cari kiganiro ku isoko.
aya makuru tuyaherahereze ku byanditswe n'ibinyamakuru tukaba tubishikirizwa na Audas Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaza nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba gateka kawe, ubu ni wa mwanya w'amakuru yanditswe mu binyamakuru. Tutanguriye ku gisata cha politiki. Nkuko byandikwa n'ikinyamakuru Iwacu, Gibel Bonimpa yaragize umwihwezo ahavuga ko hari imizingi itanu ifise icyo ihurira ko mu mabi azingamitse igihugu cy'u Burundi. Ati umuzingi wa mbere ugizwe n'abari ku butegetsi n'ababushigikiye, avuga ko intsinzi itisunga ukuri kw'ibyiyumviro, ahubwo ko yisunga ukudakurikiza amategeko, kuguma kwibonekeza, gukarira ibirengeje abo batavuga rumwe no kubabuza ko ijwi ryabo rimenyekana kandi bakabita abansi b'igihugu. Umuzingi wa kabiri ugizwe n'abatavuga rumwe na CNDD FDD bashira habona ibitagenda neza bikorwa n'ubutegetsi. Umuzingi wa gatatu nkuko uwo muhinga abandanya bivuga ugizwe n'abo manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza itirukanye, barinezereza barayaga nabo bafise icyo bahurira ko kugira ngo ntibihebure ngo barize baramenya icyo Ekleziya yabigishije ivuga ko uko wungura ubumenyi ariko wungura umubabaro. Umuzingi wa kane nawugizwe n'abatotejwe n'urwimo rwo mu 2015 ngo bafise ishavu ridasanzwe kuko bakenye kandi batawe nk'akanuka. Ubwa nyuma umuzingi wa gatanu ugizwe n'abantu bashira habona ubunyonyezi, uguhungabanya agateka kazi na muntu bikorwa ku mugaragaro atacamira. Iyo mizingi rero uwa gatatu, uwa kane hamwe n'uwa gatanu ngo bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bwumve ko abo batavuga rumwe atari banyagupfa, ko ahubwo ubudasa bw'ivyiyumviro bwubaka igihugu. Colonel West niwe yavuze ati ubutegetsi budahindura ingendo kandi butitaho ibibazo by'abagowe bukwegera igihugu akarambaraye. Netpress naco canditse ku kiziga cy'umugabo w'imyaka 62 yatowe mu kazuka z'ugumwe umusozi Busangana, komine Bukeye ni mu ntara ya Murambya. Uwo mugabo yitwa Felix Nimbona yari yabuzwe irengero kwigenekereza rya 2025 kwezi k'umunani uno mwaka. Icamwishe ntikiramenyekana. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasozerere ku nkuru y'umunezero ku batari bake, aho ikinyamakuru Iwacu canditse kigaragaza umunezero irekugwa ry'abamenyesha makuru bane baco barekuwe mu gihe bari bamaze iminsi 430 mwibohero. Bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, bakaba bari bakatiwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice ariko atavyemezo bikwiye byari bihari. Ikinyamakuru Iwacu kikaba cakiranye iteka ingingo yo kubarekura. Nshuti bagenzi, aha niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ino ndwi Audace Nimbona nayabashikirije. Nkaba ndabifurije iminsi mikuru myiza isozera umwaka nagahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Aha niho amakuru twari twateguriye kuri wa gatandatu agarukiye. Turabashimiye mwese mwayakurikiye, mugire ijoro ryiza.